Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri 10 na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi.
Numunsi wo gufashanya, numunsi wo gusangira, numunsi umunezero kandi igihambaye cyane ngaho kuvuga yuko ari umunsi w'Abisilamu gusa, numunsi mukuru w'abantu bose, nta gucagura amadini, nta gucagura imigambwe, no kuvuga bose no gusabikanya.
Uyu ni Kassim Jafar, umuvugizi w'umuryango w'Abaisilamu bo mu Burundi Komibu, aha aravuga insiguro aha umunsi w'Iraidi nkuru iriko irahimbazwa ijya nino ku isi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ariko muhundire mbanze ndabwire muri make ko mutambukanye wa perezida wa Leta Zunze za Amerika Melania Trump azogendera ibihugu bitandukanye vya Afrika mu kwezi kwa 10 kuza. Mu itangazo yasohoye yavuga ivy'urwo rugendo, yagize ati "Nduguriye twa mugina n'ubwa mbere nzobangiye muri Afrika, nishimiye cyane kuzohigira ibitari bike mu kurera abana n'ubuzima bwabo butandukanye, imico itandukanye n'amateka ya kahise y'uwo mugabane." Nduguriye twa mugina, umuvugizi wa Madam Trump yasiguye ko arigo rugendo rwa mbere rukomeye rwa Melania Trump mu mahanga. Ibiro vyiwe ariko ntibiratangaza ibihugu azogendera. Abasesangura baciye bibutsa ko mu kwezi kwa mbere kuno mwaka perezida Donald Trump yoba yaravuze amajambo yababaje abatari bake, aho yise Haiti na Salvador hamwe n'ibihugu vya Afrika ko ari ibihugu vy'amazirantoke. Yamara Trump yakomeje kwamagana ivyo amwagiriza ko atavyo yavuze. Mumenya kandi ko perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika we atarugende na rumwe arakorera muri Afrika. Muri Mozambique guhereje kwa gatatu, abanyamakuru n'iminyamakuru bashasha bashaka kubandanya bakorera umwuga muri ico gihugu babwiriza kuzosaba impusha nshasha batanze amafaranga y'umurengera. Umunyamahanga arangurira umwuga muri ico gihugu habwirizwa kuzotanga amadolari 8,300 ku ruhusha rumara umwaka umwe gusa. Umunyamozambique nawe akorera ikinyamakuru mpuzamahanga kazotanga amadolari 3,500 ku mwaka kugira ngo yemeregwe kubandanya akora iradiyo. Ishaka gukora muri Mozambique ibwiriza kuzotanga amadolari 35,000. Abanyamakuru n'imiryango iharanira uburenganzira bwabo bateye utwatsi iyo ngingo, bavuze ko ayo mafaranga akabije cyane ari uburyo bwo gukumira abanyamakuru mu gukora akazi kabo mu bwidegembye bwemewe. Radio ya Amerika isamire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3, mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41. Aho ni ku muhingamo ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mu Radio ya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuanze twifurize Iraidi nziza ku Baisilamu bose aho muri Komora. Twumva hagati y'Abaisilamu b'Abarundi 60 nibo bonyine bashoboye kuja i Makka mu kibanza c'iranda c'idini rya Isilamu, bifatikanye n'abandi b'Abaisilamu baje bava mu mihingo itandukanye y'isi kugira ngo bahimbaze hamwe umunsi mukuru w'intama. Ivyo byavuzwe na Kassim Jafar avugira umuryango w'Abaisilamu mu Burundi Komibu. Kuno munsi Abaisilamu mu Burundi bariko bifatikanyiza n'Abaisilamu ku isi yose mu guhimbaza Iraidi nkuru. Ibindi kuri iyo nkuru turabibaza umenyesha makuru ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yagiye kurabungena uwo munsi uhimbazwa mu gisagara ca Bujumbura.
Awani kukibuga cha kumibu kilimurizo ni Nyakabiga mwagisagara cha Bujumbura ahaba isilamu watari wake bagizgo na wakabo abakinye zine wakiri wato bahuri mwagisabisho chugu himba azumusi mkuru inama idel haji mcharabu change ilahidinguru mkirundi mamgumu wa isilamu vitajisho gisabisho batangisiguro yu omusi vito inama ningene bauhimbaj
tuketu ajenga kwereke omusi mkuru ilahidinguru kwereke omusi mkuru wa Ibrahamu Musa shaka kubaga umwana wiwe imane kimwereka inama mushura kubaga umwana wawe ushura kubaga inama nyo meze neza n'icyo ikirema kimeze neza kandi uno muso muso uhimbahe wo kuraba abagenzi batishoboye abagwayi abameze gute bose utegeza kubafasha muri uno muso mukuru nabyo kuraba ngo nkuno mu mizima nkuno mu Kristo
umunsi ushise gusa turafeta kugira natwe twibuka ingene intumwa Abrahamu yashatse kubaga umusore wiwe umwana we w'ikinege.
Uburyo bwo kukora.
Uburyo twaburonse urumva umuntu afise uburyo si kuvuga ko bakobrisa Imana ni kobrija ariko umuntu ategerezwa kubaga kufisa amafaranga.
Mu muryango w'abaisilamu mu Burundi Komibu baratanga isiguro y'uwo munsi uvugira uwo muryango akavuga ko nahari w'abaisilamu n'abatari w'abaisilamu baraba Kasim Jafar avugira Komibu.
Inyigisho dukuramwo icambere na mbere ni ico cyo gushikana isezerano no kugendera ijambo no kuvuga ntube injyajya. Icyo wemeye ugikore ushobore gufasha abandi ni nkuko rusaho tunabivuga uyu numunsi wo gufashanya numunsi wo gusangira numunsi umunezero kandi igihambaye cyane ngaha kuvuga yuko ari umunsi w'abayisilamu gusa numunsi mukuru w'abantu bose rifatwe ngaha mu Burundi nta gucagura amadini nta gucagura imigambwe no kuvuga bose no gusabikanya nko mu nyigisho babishikirije yuko kwico gitungwa umuntu aba yashikaniye imana asangira n'abandi hama agacamwo imicitatu
abayisilamu bo mu Burundi ngo baragiye mu kibanza c'imaka kwifadikanya n'abandi ba Islamu baje bava mu mihigi itandukanye ku isi guhimbariza hamwe uwo munsi mukuru w'intama Kasim Jafar ashimingene ubu abagiye byaboroheye agereranije no mu myaka iheze
none mwaka baragiye ahubwo tugiye ko no gushimira leta yacu yashoboje kuturonsa ibiro vya hija biri ku izina ry'u Burundi kuko hambere abantu bagenda bisunze ku bindi bihugu bagaca mu Buganda bagaca muri Tanzania biyandikishayo ariko aho tugeze haraciye imyaka ibiri abarundi bajimaka baja guhiji biciye kuri biro ya hija no kuvuga ibiro vya hija biri ngaha nyene mu Burundi bandikirwa hanyene amaviza abasanga hanyene buririra ahanyene mu Burundi umva ruko ari ikintu gihambaye n'uno mwaka rero baragiye hashoboye kugenda abarundi bashika 60
kuko bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika babivuze ngo ntibashoboye kubaga igitungwa c'amagurane ariko ko abaronse basangira n'abataronse mu gisagara cya Bujumbura hakaba habazwe inka 200 kubaga bikaba bigiye kumara iminsi 4 nkuko bivugwa n'uvugira umuryango w'abaisilamu mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura uwo munsi mukuru w'intama wahimbarijwe mu bibanza 5 ku kibuga cha Komibu mu Nyakabiga ku kibuga ka Municipality cyo mu Ngagara ku kibuga cha Zone Buterere ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo mu Kibenga no ku kibuga cy'ibohero rikuru rya Mpimba Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nka harakenuye tuve ngaho rero Bujumbura duce dukubitira gato muri commune ya Rumonge turacari mu gihugu cyo Burundi aho ari abakenyezi bo kumutumba Mutambara bariko barubaka amazu muri kino gihe cici abakenyezi bakorera amashyaka hamwe ntibabonwa neza na bamwe mu babitegereza kuko migenzo ya kera umukenyezi yuriye inzu yafatwa nk'ishirasoni menyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chrissy Munezero yavuganye n'impande zose maze dutegurira ino nkuru
Aba bakenyezi bahisemo kurondera ubuzima babicishije mu mwuga wo kubaka basa nabo bahuse gukora akazi imigenzo y'ikirundi ibihaniza ariko kugabo mu buzima n'igihe igihugu kigezemwo nta gutinya gukora akazi kabatungira imiryango Nyabenda Pascazia numwe muri aba bakenyezi bubaka
yo umwuga ahubwo nasanze ukomeye cyane gose ubwa mbere ho n'umwuga uzana amahera ayo mahera rero azotuma nikenura mu muryango igihugu kirashobora kuvuga kiti turakeneye ahantu bubaka ishure kanaka ibitaro kanaka abakenyezi titi yo murazi ko bakenyezi dushoboye nimuduha ako kazi tugakore Ayo mafaranga wazo waduha, tuzea tukura mwina tuike nuremo, tuzona karasio, tuyambike tuambiko mafasha bachu, nari hondo vyachu, dusomesha wana bachu, na tuwebge, kani mwina tukutura wa kenyezi, tuwa kenye utufuta, heka nama kenyezi wala nyote, kwa tuye na gachupa. Mwina wana kubuke, mkuchenda, abana uchua kenye ibikoreshu. Mwina nubamwina mwina fisaba, abashika na ibibigaba. Tushia tui gula mwa makayu kwa tuzo watuwa mazi kufata ibipatana hanu kuzikuwa kamadzu.
Muliki gihechichi awa kenyezi nivichara wala rondela awa waha kazi kugira uhoro buhoro awa keneye kubaka awa menyeri.
Uramona kuichiri geze uhariko abariko la turonde ya tingo mwenyewaki ututuru mwenyewaki la gakoni ahurumba tuwe turonse udufaranga udukei tutuwale mwenye lako tumwe tuzo dushira mwishira hamwe ibimye ibunga wana tuwe bari badu nizekawa abashinga nae
mwubo tuwe bugeto geze kure kandi abariko la dutuwe nge ubabugatio ni mundu shire mwena tuwe bugebash uburumba tuwa manze kumenyengene dutonde kiwe duwagari kibuyi tosho kuzikore kuzikore
mukarere kumanuko guurundi umuga woku wa kinzu kuvana kera wami wiharijwe n'abagabo kubona abakenyezi barawubahuse ntibonwa neza na bose aho ni nka tubikeze asanzwe ba mu ntara kama ya Buragane
nto ndabona umuntu w'umwigeme cyangwa amarika rubakinzu nje ndi nk'umwana w'umukobwa umubyi wanje ntiyari gushaka kunyemerera ko noja inkurira hejuru ukunzu ngo nubake kandi nkaje nibaza umuntu w'umukenyezi ari hejuru ukunzu umuntu w'umu papa na wari hasi ntibonekana neza
abandi na cyane cyane aba bamu bisagara babona ko atantamba mikumu kenyezi yokora mwuga wo kubaka ariko ahinduye inyambaro
bo mu mico ya kera ibyo nibaza ko bitari ho mugabo ubu turabona abakenyezi baba babubatsi bariho bagahaja kubikwa bakubaka
inzu yubatswe mu kenyezi w'inji
eh aha none ifa kuba ari inzu gusa nta bindi
rero mu gihe wewe wararose iyo mpano ukabyigira ushobora guca witunganya hepfo ukambara nk'ipantaro ukashibona kujya hurira ukubaka
Leonce na Kiruti Imana numenyesha makuru yitaho imico n'imigenzo akaba kandi umuyobozi w'insamizi Aigle Sport Samira na mumanuko bw'u Burundi kubwiwe kubona umukenyezi yubaka ntibisanzwe kuri bamwe bamwe bikaba biva ku ndero abarundi bareresha abana
umukenyezi kurira kugikwa cinzu hajya dahambya kugira agende yubake icyo nyibibaho hanyuma kandi turabiko muri kahise nta mukenyezi yurira ku rusenge ivyo rero bijanye kumbure novuga nti inyambaro umukenyezi kurira ku rusenge yambaye ikivutano na uchubona ingene bica bigenda
baba batinya ko kimutega kikamutura hasi
oya iyo mbuho ntiriho baba batinya yuko muri ijya nyambaro umukenyezi aba yambaye ariko aramanura ivoka havamwo yuko ibihimba byiwe byibanga abantu bari munsi bashobora kubibona
uyu mumenyesha makuru akabona yuko hariho gutinya ingeso mbi nk'izo gufata ku nguvu no kutubaha umukenyezi arongera akavuga ko hakwiye inyigisho zofasha abanyagihugu gukuraho imiziririzo ibuze umukenyezi gukora uyu mwuga wo kubaka
hariho abagabo bamwe bamwe gushihisa bugira bati ijya nzu yubatswe n'umugore ejo hirya y'ejo izosenyuka kubera iki kubera tu ako gakengere nta kintu umugore yokora ngo kirabe ivyo rero ni bidya bindi biri mu mitwe no mu mitima iwacu yuko umupfasoni atakintu ashobora gukora kirabe
semashira hamwe menshi ariko arubahura abakenyezi baho mu karere k'umanuko mu bijukire imirimo nk'iyo ariko ibazanira agafaranga gafadika aba bakenyezi yo ku mutumba wa Mutambara bakaba bafatwa nk'imboneza bandi Kristi Munezero mu manuko bw'u Burundi ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Hello Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ukwemera n'umumenyi science muri mu gifaransa birashoboka ko umuntu abibangikanye ako kabazo ijo rya Amerika yarakibajije gutyo twikora kuri mugenzi wacu Diane Ndonse ngo katubarize abari mu mashengero atandukanye haratangura rero atubwira abari kumwe kugira ngo twumve ico bagona kuri ico kibazo
Dutangure twakira abatumire buno munsi umuhinga mukaba n'umuganga mu gisata cyo gukora abantu kandi mukaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Karayuba Richard turabaramukije
Maramuse.
Ego patiri Riboire Kagabo namwe nyene mukaba n'umwigisha muri kaminuza no muri grand séminaire namwe bwe turabaramukije
Maramuse neza
Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi musanzwe mukora no mu gisata cy'inyigisho namwe bwe turabaramukije
Turabaramukije turamutse n'abatukurikira
Ego me naje ndaramukije mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ku kicwi rya America aho tuza kuvuga kubijanye no kunywanisha ubumenyi hamwe no kwizera ko mu mana Professor Karayuba musanzwe muri no mu témoin de Jehovah
Yego
musanzwe muri no muganga mbega ubumenyi burashobora kujana hamwe no kwizera ko umuntu abasanzwe afise
Yego cyane birashobora kujana kuko kuba mbaye umwigisha muri faculté de médecine ubu haciye kiringo cy'imyaka 31 kandi muri ico gihe na imfise kwizigira no gukunda imana kivyigeze bimbuza kurangura igikorwa canje ahubwo byarushirije kumfasha kugira ngo mfate abagwahi neza hanyuma ndabavure nkuko bikwiye
ntangorane mugeze mugira muri ico
gisata ntangorane mugeze nkubwira ahubwo kugira ukwizera biratuma umuntu agira agatima ko gukunda abagwahi
Ego patiri Riboire Kagabo musanzwe namwe muri numwigisha mbega ko muri mubano nosoye inyigisho zijanye na filozofi mwoducira ku mayange ingene uko kwemera uno munsi bamwe ibyo bizera bibagora gushira mu buzima basanzwe babayemwo mu byo basanzwe bakora mwebwe ibyo mwe mubivuga ku icyo majambo make ingene uko kunywana gushoboka ku bwo bumenyi hamwe no kwizera
Murakoze ko bigora kunywanisha kwizera n'ubumenyi ibyo si by'ubu gusa byamyeho mu by'abantu ukuntu abantu bigenza byaramyeho ariko n'ukujanisha ukwemera bene mu kwizigira mu mana bene n'ubumenyi nabyo nyine byaramyeho abantu rero bamye barimwo iyo migwi ibiri bamwe bazi ko ubumenyi ari ikintu gihambaye mugabo bakabifatanya no kwizera Imana abandi nabo kumure baca bagira bati ntibijana ibyo biratandukanye birahushanye mbere kimwe kiragwanya ikindi ariko rero hakaba rero n'abandi baguma batazi neza icyo botora icyo ari cyo ariko rero ibyo si by'ubu bimaze ni kuva abantu yimvira abantu yumvira kuvuga kuva abantu bariho mubyukuri
ego Sheikh Haruna Nkunduwiga mwebwe muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu hano mu Burundi mbega uko ubumenyi bwagiye buratera imbere ntaco buhindura kukwizera kwanyu canke ukwizera kuraheza kugasubira inyuma bivanye ningene ukwizera kugenda kuratera imbere
murakoze kuri ico kibazo nibyo ko ndi kumwe n'abantu b'abahinga ariko negera nabwire ko ukwizera n'ubumenyi birafatanye birajana umuntu yizera ateza n'imbere ubumenyi kuko ubu ukwizera twizera Imana ubumenyi bwatangwa n'Imana ari naco gituma ameza nkuvuga nti nkatwe nk'abayisilamu ubwambireho kugira ngo turondere n'ubumenyi mu gitabo dukurikirana cera na Korani mu kigabane ca 97 utanguriye mu murongo wa mbere gushaka mu gushaka 4-5 Imana itubwira iti rondere ubumenyi murondere ubumenyi hanyuma intuma y'Imana nayo Muhammad Imana mpano w'imhezagiro kabye ati murondere ubumenyi we yari mu gihe cyo cyarabye Saudi Arabia murondere ubumenyi gushika mu bushino bwa kure cyane gose yashoboka nubwo rero ko kwizera n'ubumenyi ahubwo birafatanye birajanye iyo wizera bigutuma n'ubumenyi butera imbere kuko mu gitabo twemeramo ibintu byinshi cyane gose abahinga bariko baratora ubu mugabo Imana yaduhishiye urekera cyane gose
ni kuvuga hatanguye ubwo bumenyi cyane ushakashatsi bukogwa buza kwemeza ibyo mwe
ubushakashatsi bwinshi buri kurakorwa buza kwemera ibyo dusanzwe twizera kuko n'ibyo Imana yavuze imbere y'uko ubwo bushakashatsi wa imbere y'uko umuntu abaho urumva ni ibintu byabaye imbere y'uko umuntu abaho urumva rero umuntu yaje gutora ubwo uhinga buri kuraboneka ubu yarimwe n'Imana hanyuma Imana ibyo byose nabyo twe turatora iyo yarafise ku rutoni nyine bitegekanije nyine bizoza ibyo itatekanije ntibizoba kandi byishatse ko bitabaho nabyo naho ubugira ubuhinga bumeze gutemesha kubishikako
burya ntabyo ubumenyi bushobora gutora bushobora gushikako mugabe bishobora kuba bitajanye no kwizera no kwemera kw'abantu
nkuko shehe yari karabivuga Imana
hari ibintu byinshi yari yareresa abantu imbere yuko abashakashatsi babitora. Dufate nka karore mu gitabo cha Yobu
yego
havuga yuko isi yenena mu kirehe
aho
ivyo abahinga babitoya cy'imyaka n'imyaka Bibiliya yaramaze kugereka
aha turiko twenena mu kirere rero
isi yenena dans l'espace
nkuvuga
yuko
cyagazeko
yego isi na cyagaze kiri muri espace yego iri muri voie lactée iri kumwe n'ibindi bigenda joro kimwe cyose kizunguruka kuri orbite yacu nkuvuga ku muzingi wacu kandi nta kigongana n'ikindi abahinga rero baratoye de loi mathématique loi mathématique sinzi ngene no bivuga uburyo babiharura bagasanga ikintu cyose kiri mu kibanza cyacu ibyo bintu rero birerekana yuko hariho umuntu afise ubwenge kudusumbya imana ifise ubwenge kudusumbya iyo yabiremye kimwe cyose kagishyira mu kibanza cyacu dufate nka karolera hamwe abahinga bavuga yuko hamwe izuba ryo twegera na kamirimetre na kamwe isi yose yocirimbuka bavuga yuko hamwe izuba ryo kwigigwayo na kamirimetre na kamwe isi yose yohinduka ibarafu urumva rero yuko hariho ushobora vyose yashize ikintu cyose mu kibanza cyacu hariho uburorero bwinshi muri Bibiliya butwereka yuko Imana yari yaratunganije ibintu ndi umuganga kandi ibya hygiene turabishimika ko gose ibijyanye n'isuku Imana yari yategetse ubwoko bwa Isirayeli iti umuntu wese azokwama afise inkoni n'isaho yiwe igihe azogenda kwituma azafate nyanko nabanza ahindukire yimbi kinogo yitume hanyuma apfuke n'ivu
yitume ku mwanda mukuru
ku mwanda mukuru hanyuma acapfuka n'ivu abahinga ntibari bari bwamenye ibyo ari byo Imana yarakingiye ubwoko bwa Isirayeli kugira ngo ntibagire indwara zijya zandukira za karanda amacinya n'ibindi na kolera abantu bagiye gutora yuko insazi arizo ziza zikaja ku misarani hanyuma zikavaho zikaja kujo kurya zikanduza abantu Imana ntiyari kubisobanura ubwoko bwa Isirayeli kuko nta mikroskope zari babeho ngo bamenye ama mikrobe n'ibindi
ariko
mu buryo burashe butomoye bworoshe yababwiye ati koriki muzogira ubuzima bwiza urabona rero yuko Imana ifise ubumenyi imbere y'abantu ariko irafasha abantu kugira ngo nabo batere imbere bagire ubumenyi
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Patiri Liboire Kagabo mbega ibyo professeur Karayuba ari karavuga niko bi niko mubibona no mu bindi bisata
nibyo rwose mu byukuri uraje nk'ibitabo
nta dushasha basha ego
uraje Bibiliya ingene itangura byonyene ingene itangura byonyene irema ingene isi yaremwe ingene ibintu byaremwe gushika n'uyu munsi ntiharazi ikintu kibisubiramwo ngo suko byabaye kibitora mu bwenge bw'ubumenyi ngo gisange atari ko bimeze inge ni ibintu byose byatanguye kushika uyu munsi uko bivugwa mu ntango ya Bibiliya ntibaratora ubumenyi ntiburatora ikintu kiza kibihakana kiti suko byagenze
yego musanzwe namwe muri umwe mu bashakashatsi ni kuvuga yuko ubushakashatsi nta gishasha buza kwemeza ku bantu basanzwe bafite ukwizera
ni ukuvuga ahubwo biravyemeza gusa buza buvyemeza ibyo Imana yavuze buguma buvyemeza uko abutora ibintu bishasha niko basanga Imana yari yavyemeje abemera nabo kumure bakabivuga mu rurimi rudahuru kumure datomoye gose kuba amajambo y'abantu ari nahagera mugabo ugasanga Imana yari yarabitegekanije Imana yari yarabivuze abantu bakatinda bakagira bati nuko nyine nuko nyine yego
ndumva kubizera ntacyo biza konona
ntacyo byonona na kimwe n'umuganga bagendanye tuba turavugana ngaha kuba turi kumwe n'umuganga biranyoheje ne rwose kuko muri ubwo buhinga cyane burimwo mu bitabo byera nafatiye kuri Korowani nsoma inchuro nyinshi na Bibiliya narayisomye nayisoma ndayimara wenda nayitunze wanje kati kuri Korani uravye nk'umuganga ubushakashatsi bariko baragira ntibashobora kujya kubini byahubwo usanga ushakashatsi bagira baza kuza gutonga icyo bavuga gutonganura neza kugira ngo babone neza ibintu bya bihari kuko hari byinshi bivuga no majambo uri kurabusama mu ntango utacu bitahura mugo amazo kugira ubushakashatsi kuza kubona neza icyo imana shatse kuva muri iri kandi ashaka ndabwire ko kwijanye n'ibyo byo kurema twariko turavuga nk'ukurema Imana nayo nyene yaratubwiye muri cyake gabane abira cyane cyane ndwi ko yatangura yuko umuntu yamuremye kuva mu cyo ubasiye bita uruziri ayo mazi rero ameze nk'afatanga Imana iko yavuga mu ntambwe yo menyiza rizo mugaba abantu bagiye kubona haciye imyaka 2000 yuko hari uruzi hanyuma Imana ikatubwira iti aza kuba umuntu atanguye kuba umuntu haciye indwi zikazinga byose bikabitekanijemo ubu rero bashakashatsi bari kubaza kubona ibyo Imana yamaze kuvuga ugasanga mu byo bitovyeranda ninge no umuntu atangura uko abakoze byose babisiguramo ubu rero tuko tubona amasanamu y'abaganga aho bashobora kufotora umwana ari mu nda maze yameza abiri cyangwa indwi munani nzingahe
ari
muri amazi ubu bakaba ariho bariko barabibona mugabo Imana amaze kubitubwira byose byumvikane yuko umuntu yemera iyo cyane cyane sinovuga ngo abasanzwe ari bashakashatsi batara bemera ngo baca bajya kwemera umunsi mugabo ari mu kwemera akasoma ibyo bitabo byeranda no kuri boca bagira ubushakashatsi buja kure cyane gose bwihuta kuko baba bariko barabona ibintu bwati tuze kwemeza gusa ibintu bihari kuko na sinovuga ngo ariyo gishasha bazana kuko ico gishasha ni ubwenge duhabwa n'Imana kandi ico Imana itatugejeje ko ntitwaba tubesha ngo turakoresha ubuhinga bwacu tuza gushikako none nashaka kwarukira ku bujyanye cyane cyangwa gukora bwa cyo kumwe n'umuntu muganga yigisha filozofi bakabishira kako ni ukuri ibijyanye n'ubumenyi n'ukwemera ni ibintu bifatanye na cyane cyane ko mvuga nti mu gihe Imana yaguhaye ubwo bwenge kugira ngo urondere ubumenyi gusumba ukaca ukora kubitaho byeranda ushaka kugira ubushakashatsi bukomeye ugatora n'ibindi byinshi abantu bataratora gushika ubu kwejo bune ariko ndaganira n'umuntu yavuganye n'uwagiye ku kwezi tubibe tuvuga ngo ukwezi kuri hejuru nawe uvuga ati ashyitse ku kwezi nawe yaraba isi hejuru yiwe urumva rero ko hariho n'ibindi by'amayobera tuvuga ngo ukwezi kuri hejuru mungano ari ku kwezi yabona kwisiri hejuru yiye urumva ko hariho rero ubujyanye n'ubushakashatsi abantu bakibandanya batarashaka gushika ku mugabo Imana amaze kubitubwira tubanza gushika ku bukebuke
yego none uko kwemera hamwe n'ubumenyi ni igiki kiruta nta kiruta ikindi muri ibyo ni igiki kija hejuru y'ikindi patiri ribwa kagabo ni igiki kija hejuru y'ikindi muri ibyo mwebwe mwanonose n'ibijyanye na filozofi
tureba imbere yuko atawushira kimwe hejuru y'ikindi mu by'ukuri kuko n'abantu ntaho bigeze babaho badakoresha ubumenyi bamye bakoresha ubumenyi mugabo ubumenyi bwagiye buratera imbere Imana nayo ifatiraho izirabimenyesha abantu ukwiri uko bari imigenderanire yabo nayo n'imigenderanire y'ibidukikije numva rero mu by'ukuri ntagi tambuka ikindi kiretse gusa ko twatwebwe twemera tuzi ko ijambo ry'Imana ariryo riri imbere ritambutse byose ibindi bigenda bikurikira n'ubwo bumenyi bugenda bukurikira kumbure bugenda bufasha gusigura cyangwa bugenda bufasha kwibaza kubandanya ibibazo mugabo n'ubumenyi bwabyo abantu bamwe bazi ibintu bageze kubisigura mugabo bagasanga ijambo ry'Imana nayo ryabisiguye bageze bakaraba ingene baza barabyumvikanisha
nta gikwiye kuja kandi hejuru y'ikindi cyane hari ikindi gishobora kuba cyitwa ko kiruta ikindi gishobora gufasha ikindi gukura
ngo kuri twebwe twemera ijya imbere y'ikindi ni ukwemera kwacu ni uko kwizigira kwacu ni ijambo ry'Imana ibyo biri imbere ibyo biri imbere
ego reka tubashimire murakoze cyane kumbure tuzobigaruka ko patiri Ribwa Kagabo musanze n'umwigisha muri kaminuza mu gisata cha filozofi na mwebwe turabakengurukiye umuhinga w'umuganga mu gisata cyo kubaga musanze muri n'umwigisha muri kaminuza muri ico gisata turabashimiye professeur
Arakoze mugenzi wacu Diane Ndonsi n'abatumire biwe batandukanye bari bari kumwe kuri kino kiyago kuzerekeye ingene ubumenyi science mu rurimi rw'Igifaransa bushobora kubangikanwa no kwemera gutandukanye kwa bamwe n'abandi njuti bakunze muri komuna twumviriza mwakenuye yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajina engineer yamfashe muhinga bw'ivyuma Diane nahaze twari kumwe nanje tuzongere ejo nkaho twahereye tuyifurize kubandanya muryoherwa n'utonde rw'ibiganiro by'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye.